mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri saa 18 muri kumena Joy Diane ni nahazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Kuri uno wa kane no kwa gatanu Sentare nkuru y'Ipari mu Faransa izokumviriza urubanza perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza aregwamo umushingwa manza w'umubirigi Bernard Mange hamwe n'umwanditsi w'umurundi David Gakunzi.
Ibyo byose biri mu rukurikirane rwo kugira bashobore kujuragiza abariko bunganira imiryango yituye Sentare mpuzamahanga mpanabyaha. Bariko barasamaza, bariko bagerageza kujuragiza, bariko bagerageza kwica amatohoza ariko araba.
Uyu ni Maître Armel Niyongere, numwe mu bazokunganira Maître Manga na Gakunzi muri urwo rubanza baregwamo na Leta y'u Burundi. Turabigaruka ko mu ntango za kino kiganiro mube hafi ya maradiyo yanyu ku Idonido. Akomeza ndabwira make ku mukuru w'igihugu cya Zimbabwe Emmerson Mnangagwa yaciriye hagati urugendo yarimo mu mahanga ahitamo gutahuka guhangana n'imyerekano mu gihugu ciwe yadutse inyuma y'iduzwa ry'ibiciro vy'igitoro. Igipolisi carakoresheje inguvu zirengeye urugero mu ndwi heze muravyibuka mu gutesha iyo myerekano ku biciro vy'igitoro vyadugijwe ku bice 150%. Perezida Emmerson Mnangagwa rugendo yaciriye hagati yari kurugira mu bihugu bitanu ahereye jo kuwa mbere inyuma yo kugendera Uburusiya, Belarus, Kazakhstan na Azerbaijan. Yari kururangiriza mu nama mpuzamakungu ku butunzi izobera Davos mu Buswisi. Hambavu y'ivyo, ejo kuwa mbere polisi ya Zimbabwe yarahagaritse umukuru wa sendika y'abadandaza Aiwe Jafet Moyo aho yari kwagerageza kuva mu gihugu. We hamwe n'uyundi mukuru w'abagize imyerekano ariwe Pastor Evan Mawariwe bagirizwa ivyaha byo kubangamira ubutegetsi. Abandi 600 bagirizwa ivyaha byo konona ibintu muri iyo myerekano nabo barahagaritswe bari mu minwe ya polisi muri kano kanya. Turiko tubabwira ino nkuru. Perezida wa Sudani Omar al-Bashir aratangura urugendo muri Qatar muri indwi. Ni urugendo rwe rwa mbere azobagize mahanga kuva hatangwa imyerekano imusaba kwegura. Bashir bitegekanije ko kuri uno wa kabiri ashika muri Qatar kandi akabonana na Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani ejo kwa gatatu mu bonano wo gukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu byabo nk'uko bitangazwa n'itorokanizo ry'amakuru ya Leta ya Qatar aryo KNA ejo kwa mbere. Bashir yaragerageje gutesha agaciro iyo myerekano havuga ko ari abanyamahanga bayiri inyuma. Muribuka ko yatanguye inyuma yaho Leta idugirije igiciro cy'umukate bamusaba gutanga imihoho kuko babona umenga bari kwararenganwa. Leta yemeza ko abantu 24 bamaze kwisigamwa ubuzima mu gihe onyuyo ivuga ko ico gitirigiri kirenga kure cyane. Abantu barenga 108 barahagaritswe barimo amenyesha makuru indongozi matavuga rumwe n'ubutegetsi abari muri imyerekano hamwe n'abaharanira inyungu za politiki. Abatalibani wo muri Afghanistan baruguriye kindi gice cy'ibiganiro ejo kwa mbere muri Qatar hamwe na Leta z'Ubumwe za Amerika nk'uko bishikizwa n'uwo muhari. Umuvugizi w'abatalibani Zabil Bular Mujahidi yavuze ko ivyo biganiro vy'imisi ibiri biriko bera i Doha bibandanya no kuri wa kabiri. Kaliza Zalmai intumwa idasanzwe ya Leta z'Ubumwe za Amerika mu biganiro vya politike bihuza abanyafghanistan ni warongoye intumwa za Amerika. Uyo mubonano wo kwa mbere wari kubera muri Pakistani aho Khalizad yari amaze imisi imbere yo kuja muri Qatar. Hari amakuru avuga ko abategetsi ba Talibani base kuja Islamabad kiretse Amerika yemeye ko baganira ku mugambi wo gukura muri Afghanistan abasirikare mva makungu barongowe na Amerika. Ibiganiro hagati ya Leta z'Ubumwe za Amerika n'abatalibani bibaye mu gihe umushikiranganji wa mbere wa Pakistan ariho yaragishika i Doha muri Qatar mu mibonano n'abategetsi baho. Amakuru ava mu badiplomate bo ngaho Qatar yabwije ijwi Amerika ko Khan asa n'uwagiye kubonana n'abategetsi ba Taliban abahamagarira gukora utwigoro mu gufasha kurondera umuti wa politiki mu ntambara ya Afghanistan. radio ijwi ry'Amerika isamye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104.3 mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45 31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22 turi kandi no kuri Facebook ariyo VOA radio yacu ipari mu Bufaransa muratwumva tanko manzi kuri we zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com
wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ari umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahe ikazi ku munsi wa kane no kwa gatanu hino ndwise ntare y'Ipari mu Faransa izokumviriza urubanza ruregwamwo mushingwa manza w'umubirigi ariwe Bernard Manga hamwe n'umwanditsi w'umurundi David Gakunzi bitwariwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza bagirizwa ububeshi no gushikuza mu makuru avugwa kugicanye bwa bwarabereye mu ntare ya Karusi mu Burundi ayo makuru yaciye kuri televiziyo mu Faransa yitwa France 3 mu mwaka wa 2016 umwe mu bunganira abagabo babiri yabwije ujya Amerika ahari Kigali mu Rwanda ko leta y'u Burundi ishaka gutesha agaciro Maître Bernard aburanira abagirizwa bamwe mu nzego z'u Burundi bagiriza ubwicanyi bw'agahomera bunwa ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu I Kigali Pierre Claver niyo nkuru
Inkuru Maître Bernard Menge na David Gakunzi bagirizwamo ni yerekeye ireresi yashiye kuri televiziyo France 3 itariki 13 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2016 yavuga ko mu ntara ya Karusi ugwaruka rw'imbonerakure wegamiye umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD wabagwa ariko gwica abantu iyo reresi yerekana urupfu rw'agashinyaguro abo bantu boba barishwemo Maître Bernard Menge na David Gakunzi bahawe ijambo n'iyo televiziyo bemeza ko ubwo bwicanyi bwabaye abo bagabo baseguye ko abishwe barabatavuga rumwe n'ubutegetsi inyuma y'amatohoza hanitse byabonetse ko ururimi abantu bari muri iyo reresi bavuga atari Ikirundi ahubwo ari gihawusa kivugwa mu bice by'uburengero bwa Afrika mu bihugu bya Niger na Nigeria kandi ko ayo masanamu atarayo mu Burundi aho niho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yafatiye mu kwitwarira abo bagabo babiri Perezida Petero Nkurunziza abagiriza ububeshi ugushikuza no gutyoza urwego rw'umukuru w'igihugu mu gihe urwo rubanza ruzokumvirizwa komisi ya kane no kuwa gatanu muri iyo ndwi I Paris mu Bufaransa umwe mu bazokunganira Menge na Gakunzi avuga ko ari uburyo bwo gushaka gutesha agaciro no guca intege Maître Menge kuko ari mu bashingwa manza bakurikirana dosiye y'ibirego byatwawe muri Sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI ivyo navyo ni ibirego vy'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu bikekwa gukogwa n'inzego za leta mu kiganiro cihariye Maître Armel Yongere yahagejwe ijya Amerika avuga ko we na bagenzi we muri Sentare I Paris bazoboneraho akajyo ko gusubira kuvuga amabi akogwa mu Burundi
ibyo byose biri muri kurikirana ko kugira bashobore kujuragiza abariko bunganira imiryango yituye Sentare mpuzamakungu mpanabyaha ariko turi ku ruhande rwacu tuzodohokegwa kandi turazi neza yuko atavyo bafise bitwarira umushinga wa manza ariko afashe imiryango bariko barasamaza bariko bagerageza kujuragiza bariko bagerageza kwica amatohoza ariko araba ariko twebwe dusanzwe dukorana n'ujya mushinga wa manza w'umubirigi Bernard Menge kandi tuzoja kumushigikira pari mu Faransa kugira twerekane neza yuko ivyo bariko baravuga vyabereye Karusi cyane bibaza ko ariko baragiriza ujya mushinga wa manza ariko afashe imiryango inzira karengane yuko ari kugira bamubuze umwuga ariko arakora twongere twereke iyo sentare amabi akogwa mu Burundi ubwicanyi bukogwa mu Burundi
Maître Niyongere avuga ko bitazobaca intege mu rugamba batanguye rwo gutwara ibirego ilahe muri CPI
ahubwo twebwe biko biduha ingufu kuko biko biduha umwanya kugira dushobore kwereka amakungu ingene ivyaha vyo Burundi bikogwa kandi bikogwa vyigishijwe n'inzego zitwara Burundi. Nibaza ko akajyo keza kugira bashimishe urubanza mu bihugu hari ubutungane kuko bazobona neza yuko ubwicinyi bikora mu Burundi bwategerezwa kurikiranwa cyane n'amafungu hari naho batazi bikorera mu Burundi tuzobibereka twe twabitegura byose.
Naho biruko Maitre Niyongere nawe nyene aremera ko ireresi yerekanywe atariyo mu Burundi.
Irya reresi berekanye sireresi yabaye yafatiwe mu Karusi n'iresi yabaye mu bindi bihugu n'iresi yari kirigishinzwa ko imbonerakure kugira baje kwica abantu bisunze ibyo babonye.
Namubajeje ko bitazava bigaragaza ko n'ivyemezo batanze muri CPI atari by'ukuri.
Oya ibyo nibaza yuko utungane kugira bushobore kwemera kugira amatohoza mu bintu bafise dosiye bafise baba bafise ivyerekana neza yuko icaha cyakozwe kuko yaba ibyo twatanze atari byo nibaza ko sentare muzamakungu ntaravyaye mu bacamanza bashikiriza amanza bakomeye bafise uburambe mu kazi batoshobora gukorera ku bintu bitagira aho bifatiye. Ikindi naco nuko murazi ko hari n'umugwi w'amatohoza wa ONI umaze kwerekana amaraporo atari make kwerekana yuko ibyaha bikorwa mu Burundi ari ibyaha by'agahomera buno. Urumva se sentare muzamakungu yonyene hari ibindi byose bisunga kugira bashobore kwerekana neza yuko ibyaha bikorera kugwa mu Burundi ari ibyaha bikurikiranwa n'amasentare muzamakungu nk'asentare muzamakungu mana vyaha.
N'abayobozi ba televiziyo France 3 nabo nyene baritwariwe. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza abagiriza ko bakwiragije ibihuha n'inkuru zitarizo. Leta y'u Burundi yagiriza abo bagabo kandi ko bifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi. N'uwo Maitre Arménie Yongere umwe mu babunganira ntarabwagiza n'ubutegetsi bw'igihugu ciwe. Yamarabo nabo bavuga ko ubutegetsi bw'u Burundi bubahora kuvugisha ukuri no kudoma urutoki ku vyaha vy'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu. Baramaze gushikana mbere ibirego birenga 1,600 muri sentare muzamakungu mpana vyaha CPI. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muramenyereye uko nkano mango ca tubandaniriza ku kiyago c'abanyedini hamwe n'abandi bakurikiranira hagufi ivyukwemera batanganya igico z'ijambo ry'Imana bacishije ku mbuga ngurukana bumenyi bakwiye kugira aho babarizwa mu masengero asanzwe azwi n'amategeko y'igihugu bivugwa na bimwe na bamwe mu ndongo z'amasengero basaba kugira abarongoye boye gutwarwa nyabuhururi. Ni muri kino gice ca kabiri ku janye nikoreshwa y'imbuga ngurukana bumenyi kige kuremesherezwa ibujumbura na mugenzi wacu Diane Ndose n'ubu atangura twibutsa abatumire bari basangiye kiyago ca mbere nabo bagiye kubandanya basangira ca kabiri.
Turi kumwe na Patrick Dieudonné Nibizi arongoye ikigo cyo kumenyesha makuru muri Diocese Nkuru ya Bujumbura. Turabaramukije.
Ubwakeye namwiriwe.
Turi kumwe kandi na Roland Rugero umuyobozi w'ikinyamakuru Jimbere. Namwebwe turabaramukije.
Mwaramutse Diane, mwaramutse nabo turi kumwe ngaha.
Twakire n'umuvugabutumwa Jimmy Irambona wo mu isengero Oasis Christian Center. Namwebwe turabaramukije.
Ego ndabaramukije.
Jimmy, mwebwe musanzwe mukoresha izo mbuga cyane biga icyo kiganiro mutanga 7 minutes dans la parole ariko bavuga hani niko ari kubanza kwiga umuntu akigishwa mwebwe biri mu byo mwigiye
si ibintu jena shotse nzania dukiza canke umuntu ari ngaho mibarabara oya narafashe umwanya wo kwiga nari ze institute plus de 2 ans arundi mwaka nize ango naragize nk'imyaka 3 n'igijambo ry'Imana non seulement n'ivyo nkora ndafise abarongozi ndafise umwongere abikurikirana abazivyo ndimwo yumviriza ivyo ntanga akagusovira ashaka kukubwira ati ahantu uragaba akakantu uri kuravuga sivyo kumburugiye mu maherezi canke kumbure ahantu ni mukuri gumaho marerezo muno munsi rero ikigoye nuko biraguye ingene uhagarika umuntu ari wese yadukiza atanga information sinibaze uko no munsi umuntu wese anose information kintu cyamberagira abanza kujya kwiga ubuzima bwo wayitanze andika ugiye kuraba ibice by'abantu bagira ibintu nk'ivyo usanga ari bo baki kuko ama information yahari ni menshi arasirikira kandi harabane exactement ariko aratanga ibintu necessaire bitari byo biriko birica biriko birasambura ni nkuko usanga amakuru atandukanye arashaka gutanga si gusa mu butumwa ashobora kuba ari mu baririmbye ashobora kuba ari mu banditsi ni kuvuga bira hantu hose
reka twumve icyo Patrick Dieudonné avuga ko muravuze ko bigoye ko kubuza abantu ko bagira ibyo bashira ku mbuga mbega ababisoma mubabwiye iki uno musiga pati
cyo bwa mbere nabanza kubwira abakirisu nk'abakirisu bagatorika bubu iwacu nuko tuba sakubisha mu bwitonzi bwinshi kandi naho mugenza njye avuze ati biragoye kumenya ninde yabyanisha nk'ikwibaza byanditse iwacu ico kintu kirahambaye cyane inyigisho ivahe ivuye hehe abakisi burafise uburenganzira bwo gusabikanya ukwemera kwabo mugabo ko umuntu ahaguruka gatanga inyigisha kigisha hariho ibibanza n'ibiringo byateguwe umuntu higishirizamwo kandi ngaho no kuhitondera kandi kuko
muri ivyo kumbuga ngurukana bumenyi birimo canke oja kumbuga ngurukana bumenyi bafise ikibanza
ni kuvuga ugomba gutangura ngo utange nk'inyigisho nk'izi zivuga wigisha ibintu bikurikirana ico gihe ubyiza nuko woronka uburenganzira bwo kubikora canke bigaca nk'ubu mvuge mu byumvikana turafise page Facebook ya Diocese Nkuru ya Bujumbura ugomba kwigisha iyo nyigisha igazanana muri page Facebook ya Diocese cyo gihe turafise couverture byumvirijwe byemewe canke bye wabisabwe baguhaye ijambo twumvirize naka ukabihabwa n'ubu bifite uburenganzira cyo gihe bakirisha babyumviriza no mutima munda kuko bavuga bati reka twumvirize Jimmy ica dushikiriza reka twumvize umukiri so mukinindo mukinama wahehe avuge akigisha mugaba ciye muri ya wa muhora uzwi l'authenticité du message bizananye he ninde ya muhaye ubwo burenganzira ibyo birafasha ikindi kintu mbona gihambaye bakirisho tubabwira bo kwitondera Jimmy yavuze ngo arafise ishengero yegukira arafise nabakuru mugabo umundi muntu ahagurutse agatanga inyigisho kandi abantu bakaje inyuma inyigisho ziri tuvuga in église virtuelle si mvuga mu kirundi namwe twumva ni isengero bidafise ikibanza ahantu none n'ukwitonda biramaze kuboneka nga no muri kiliziya gatolika nyene yuko kubera gukurikirana ari papa ari abandi bantu izindi nyigisho zica mu byuma ari ukwegera cyane gusoma no gutegera ibyandiko kugira umuntu bimukomereze kwemera umuntu aje gusanga yamadutse ku ishengero runaka agasigara ari mu kirere une église virtuelle une fois même il désincarné il dafisa hantu umuntu aba mu gihe eklesia iryo jambo mu kigereki bisigura abantu bahamagawe bagahurira hamwe basangiye ukwemera bagasangira urugendo none ibi byuma ntibidukure mu masengero yacu ngo rusange dufise kwemera ko ku telefone no kuyitandira cyane
ariko hari abavuga yuko bafise ababafasha nabo bahuriye kuri izo mbuga nyene
gufashanya turabikora natwe bwe nk'ubu mukirisu gatolika ari ntumbazi ari ku isi akubonyeje kuri Facebook ndi patiri biraboneka ingene nambaye arashaka kunyandikira kambaza kansiguza tukayaga sindamuzi ntanzi mugabo yanyizigiye kobera yibaza ku ivyo abona ari byo tuvuge gucyo hanyuma rero tukayaga birakomera bigatera imbere mugabo igisabwa byiza uwo muntu ndateba nkamubwira nti genda urondera umuntu na kapati mwegeranye muvugane ibi dukoze birafise ikibanza cavyo mugabo urakeneye guhura n'umuntu ya communication y'ukuri
eko abarundi benshi buye basikaye bakoresha réseau bakoresha cyane WhatsApp kandi haracako ubutumwa bwinshi muti rero bareke kubwumviriza mu gihe batumvise isengero buje buvamo kuruta ko buva ku muntu uve ku isengero
yego je mu Burundi ruhande niko no vuga sinzi
jewe kuri iki kintu vuze ndiko ndahuza cyane nico patera iko aravuga biragoye uno musengerageje kubiraho biragoye kubuza umuntu kumviriza ikintu kuko ubugene naho yoba ari umuntu dufate wo mu ishengero sengeramwo ntushobora kumucunga ama information sirikirani menshi mugaye iki kintu patire ko ravuga kirakomeye fiabilite iyo information bikurumva kuko abantu kanaka barashaka gutanga ama information canka ama audio mugabo uyo muntu ninde abarizwa he kuko kimwe mu bintu ariko aravuga no munsi usanga bibi canke biteye ubwoba nuko usanga exactement mahara abakristo canka abantu bakubwira bari virtue ratanahamwe barizwa atanahamwe umusanga mugako akwereka ati ndiko ndabwira abantu benshi ndiko ndafasha abantu benshi mugabo abantu nibazi wewe uri hehe ubarizwahe ni nkuko ndashaka kubwira nti ndi responsable ya message ntanga hagize ikibazo cyari cyo cyose nsengera handi mu kinindo avenue du large numero ndi musi burongozi bw'umwungere pasteur Dieu Donné Nahimana ni kuvuga ngo bategereza kumenya uyo muntu ninde abarizwahe kugira ngo nikine cyari cyo cyose bari ko arigisha kitari cyo bavuga ati ari ibintu ariko aravuga bitari byo ni mugende murabuye umuntu mugabo ntushoke gusaba kiri ama information ngo nuko yaciye kuri WhatsApp ngo nuko byari jambo ry'Imana mugabo ntuzi uyo muntu wari we ntuzabarizwa ntuzi ivyo ariko aravuga mbega ninde ashobora kumukosora igihe ivyo nako aravuga yahuvye kuko vyo shobora gushika nico rero numva umengo ndiko ndagerageza nanje garuka
ku muntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Patrick twamukiriyemo
ndiko yagumena nari nagumbye gutanga nk'akarorero. Umunsi umwe hariho umugabo n'umugore bari ko bararaba ku television baraba umupira bagira ante biraryoha. Hanyuma haragera kuja mu misa. Umugabo abwira umugore ati nono reka ntavyo kuja mu misa reka twirabe kuri television urayibona imisa kuri television
iraryoshe
kuri radio nono ari television kubera ari umukura mupira se biraryoshe tele bahara kuri iki misa turayirabe imisa umugore yari umukiso naramukunze cyane yacavuga ati okay nta ngorane reka turabe imisa kuri television mugabo uraze ko aca kwikira imisa ku izine naye duca twirabe sinteka okay Nonke reka rero tugira ukwemera kuri televiziyo tuzogira tuzofungura no kuri televiziyo nyene no kuvuga rero ubuhinga ni bwiza burafasha mugabo tubuhi kibanza cabwo cyane cyane muri ekleziya haje ikintu bita ubukuru n'ubushobozi bwo kwigisha iwacu ni kintu kirisakaye turacubahiriza inyigisho nize mugabo twumve uyitanze navuge ko ni patri na kashikirije abakiriso muri cadre y'inini umukiriso nawe niyigishe mugabo ace muri izinzira zizwi twumve ko yayigishirije mu paruwasi runaka iyo nyigisho yitangiye hanaka inyigisho yagiye muri sedikome wacu tukamuha mikro tukamwinjiza mu kiganiro akigisha ico giye umuntu wese ashaka kuvyumviza kuri WhatsApp akavuga ati inyigisho yatanzwe nanaka yatangiwe hanaka irashobora gukwira hose kuko irafise uwayihaye uruhusha rwo gusohoka ico giye imitima y'abantu ntituyiretse ngo hitanwe n'imiyaga yose igihita nibiri muri formation guha bakirisa muri bino bihe
ego nari navuze nti mbe ikijanye nuko mu gukorana n'abantu babahinga muri ivyo we cyane nubwo nkayekeje katoliki isanzwe ifise nawo ngira ngo abahinga ba ariko uwabayigenga akavuga ati ngiye muri iki kinyamakuru nk'iki caba Holland
nkavuga ati
muri jimbere uwo nta kibanza yashobora kuronka mwebwe mu byakira gutega Holland
oya nibaza yuko nkuko bari ko bavuga abantu bose uvu utanguye kuvuga ifo ko na uca wiha n'uburyo bwo kugira ngo ushobore gushikira abo bantu ifo ko yagize katoliki igira abantu babizi ifo yuko amashengero agira abantu babizi nta kamara ko kwa maturuca kurondera abamenyesha ama kumva nka twebwe kino kinyamakuru jimbere tutanga mu mashure tube turabugwaruka baba abakatolika cyangwa abapolitiki cyangwa abandi bantu bose bito turabugwaruka urumva usanga mari nyito ya
ndabakorera ko kamwe akantu kinyigisho ka Noel rimwe kanshiriramo
kashura kujya mu mashuri katajanye n'ukwe oya ukatajanye n'ukwe mera ndeko akoni kutebe ntidukora ku bintu by'amashengero na politique aho izo nazo tuvuga uko ni ibintu bitera ikibazo tuduvuga ibintu bijanye abantu bose hariho amashuri hari umwana yakuzi bitangaza hari umwana yamenye hari ikibazo cingwa ibyo bintu tuvuga mugabo rero ndibaza yuko ivyo nabikora vuga ni ibintu bihambaye cyane birahambaye cyane ko ayo mashengero nayo agira abahinga abahinga bajanye no kumenya gukoresha zino mbuga ngurukana bumenyi naryo bya cyane mbonye patiri ko ndazi uko ubundi je tuzinanye patiri ku kuri zo mbuga nyene ngurukana bumenyi yatwara amazi nk'imyaka 4 tuganira gucyo nyene tutigira tubona no tubona ubwa mbere duhuye mbona namenye yuko yagarutse i Burundi nkamone karatanga n'inyigisho kandi nkuko bayivuze umuntu agize ukwemera nivyo mugabo agira ukwemera kushinza ahantu uwo kwemera kudashinza ahantu n'ikibazo kwivyo dukora byose niyo uri kuragira ibyashara byawe uri kuragira aka business kawe ikintu cambira kubaza ati mbega wewe uha siyeje yawe ni hehe ukorera hehe address ni hehe umuntu agukeneye gusanga hehe umva nushaka kubwira abantu ngujye ngo ndigishije ijambo ry'Imana mugabo ngo muzo kwama musanga
agatanga nimero za telefone
oya ibyo ni bibi ibyo bikwiye kuko ni nabyo ndako ndavuga burya ukwemera
kubonana n'umuntu amaso myandi bifise icyo
kuko naje we ndavuze ukwemera kwanje mugabo je ndibaza yuko kugira ngo wemere ikintu wemere ikintu si ibyo gusa umuntu akubwira no kuvuga suko we akubwira ijambo ry'Imana ni n'imikorere yiwe mbega umuntu akaye kubwira abayeho gute we ubwiwe abayeho gute nabo bantu yigisha abanye gute abavugisha gute mu buzima bwa misi yose babanye gute mu misi mu buzima bwa misi yose abana abakenyezi abakuze
ariko ivyo avuga birashobora kugufasha utarinze kuraha ivyo akora
oya ivyo ni nyina abantu bagomba kwiyoroheza
ari karabivuga kobera ziko byanditse mu izamu y'Imana nta umuntu ahagurutse agatangura kwigisha tuzatuze ko ari umusuma yinyegeje nyuma y'izamu y'Imana aho yirumba hari ikintu kivuye no mu bijanye n'imvugo isanzwe no mu kumvisha abantu ivyumviro ivyumviro ntibikwiye bimwe bitaro logos ariyo nico bita letos uwo muntu avuga ninde yifashe gutabaho gute bya ndamwemere naco kanako karaja
mbiga mukurangiza kino kiganiro kugira ngo bigabanuke nga mu Burundi abantu ko batera biyongera huko gwikineza neza kugira ngo abo bantu bagabanuke bashobora kwigisha batagira neza aho bahagaze nimba no vuga abahagaze mu masengero
ije bico nibaza ni kituguma twatangiye gukora mu cyongereza bita media education muri rusangi no kuvuga twigisha abantu itwe turakina ibyo kwemera twigisha abantu ingene bakoresha ibi byuma byo bitanga makuru ikintu kinini cyane gose kuko turetse ibyo kwemera amakuru agumaza bavyita ko abantu basigaye bagwaye info bezite mu kirundi singe no bivuga baragwaye kunywa amakuru bigatera bikanabatera ingwara no mu byo kwemera ucisa ukamwe rero byose biyerera byose uzuranywa n'ukuri abantu ntitubice bazovamwa none abantu nibagume hamwe batekane inkuru baronse badisome bashizemwe babanze bitonde ntibafate ko ari byo agerageze kufatira ku ishengero giwe inyigisho ziwacu zivuga iki izi nyigisho mbe nizo zivuga bimwe nemera zirahuye nibyo nemera iwacu naho tubasa tuti raba yuko ari inyigisho ze kreziya kugira ngo ntuhube canke ngusange usigaye udafise ukwemera gufise intumbero imwe wasanzaye bisaba ko twebwe tubigisha nabo bakemera bagafata mwanya uko ibi byuma bitoduca gatete ngusange umuntu yaramaze kubimenyera ntakimenya ninge nabaho
kwe yivyo vyuma. Tubashimire Patiri Nibizi Dieudonné murongoye ikigo cyo kumenyesha makuru muri diocese nkuru ya Bujumbura turabakenguruki.
Murakoze cyane.
Hora Rugero murongoye ikinyamakuru Jimbere namwe bwe turabakenguruki.
Murakoze cyane mwakoze gose kudutumira kuri ibiganiro.
Jimmy Irambona muvuga butumwa mu isengero Oasis Christian Center turabakenguruki.
Murakoze cyane ko namwe mwadutumiye.
Ego yibutse kandi uko mutanga ikiganiro mwebwe kuri ya marezo sosyo 7 minutes dans la parole namwe bwe mwariko muratwumviriza ku ijwi rya Amerika turabakengurukiye Diane Ndonse na indemeshije kino kiganiro tuzosubira
eka natwebwe Diane Ndonse tugushimire cyane kuri ico kiganiro wa ruremeshereje ibujumbura mwakoze n'icuti bakunzi namwe bwe kutwumviriza mu Kenya turaba duhanaga hindukira kwimbere ko tugahana ngende ndabibukije ko ku munsi wa kane no kwa gatanu w'inondwi sentare y'Paris mu Faransa izo kumviriza urubanza ruregwa mwo mushingwa manza wo mu Bibiligi Maître Bernard Manga hamwe n'umwanditsi w'umurundi David Gakunzi bitwariwe n'umukuru w'igihugu cyo Burundi Petero Nkurunziza bagirizwa ubeshi no gushikuza mu makuru avuga ubwicanyi bwa bwabereye mu ntara ya Karusi mu Burundi yace ku televiziyo y'abafaransa France 3 mu mwaka w'2016 umwe mu bunganira abagabo babiri yabwije ujya Amerika ikigali mu Rwanda ko leta y'u Burundi ishaka gutesha agaciro Maître Bernard aburanira bamwe mu aburanira abagiriza bamwe mu nzego z'u Burundi ubwicanyi bw'agahomera buntu mwakoze kutwumviriza rero yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi hamwe na Ingenieur Odius yamufashije muhinga bw'ivyuma na Lidiane Nahazwe nabategure nongera ndabashikiriza iwanyu mu ntara y'uno munsi tuzongere ejo nkaho twahereye mubandanye kuranirwa n'intonde z'ijuru rya Amerika mu ndimi zitandukanye muri zo harimo ikiganiro muri isanga muzakurikira igihe c'isaha 10 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda. Thank you.